Imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri City Radio FM 98.3. Inshuti ya bose mu Rwanda. Ku Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.voa.com. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha, amakuru dutegura tukanabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirindikiza kumbwira aba korona. Mu Burundi amatora amaze kurangira mu kanya gato karangiye. Bamwe mu Barundi bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko muri rusange igikorwa cyabaye mu mutekano naho atabuze utunenge twigaragaza.
Urabona yuko abantu bacitabiriye ari benshi cyane, icyo kintu kiraboneka kandi bazindutse, ubona yuko bafise ishaka ryo gutora.
Uyo ni Faustin Ndikumana, muhinga yigenga mu by'ubucunzi mu gihugu cy'u Burundi, aho yari ahejeje gutora mu gisagara cya Bujumbura. Uyu munsi rero amakuru yose tubafitiye yerekeye by'umwihariko amatora mu Burundi baza kugerageza kubagezaho uko abakandida batoye n'aho batoreye. Mu Burundi amatora yarangiye mu kanya rero karangiye, ubu hatangwa igikorwa cyo guharura amajwi. Uyu munsi umukandida w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye aho yatoreye haranzwe n'umutekano mu bitabiriye ico gikorwa cyo gutora. Arashimira Abarundi kubona ico gikorwa bagiha agaciro, agasaba Abarundi kurindira izovamwo batekanye. Nayo muri zone Musaga umukandida yigenga Francis Bohero yatoreye yamenyesheje ko Abarundi bakwiye gufata amatora nk'umunsi mukuru aho gutekegwa n'ubwoba. Inkuru dushikizwa na Desire Atungimana.
Kwidubu muri komine ya Giheta aho Evariste Ndayishimiye asanzwe avuka niho yatoreye isaha imwe yo mu gitondo. Muri icyo kibanza hari ibibanza byo gutoreramo bitatu, abantu bateganijwe kuhatorera 1,109 nk'uko amakuru dukura mu bajejwe guhagararira amatora abitumenyesha. Evariste Ndayishimiye akaba yakengurukiye abatoreye muri icyo kibanza kuko bazindutse, abo bafise umutima wo konona nabo abasaba kutisamburirako.
Ndabakereza cyane cyane kubona ishaka bafise, benshi bazindutse kandi ariko batora umutekano, nta bantu ariko baronona. Icyo rero ni cyiza cyane ku buryo dutegereza kubakeza. Uno munsi ntihari ko hatora abanyamigambwe, hari ko hatora Abarundi. Umurundi wese rero yobanza kumva ko ari Umurundi ariko aratora, atari umunyamugambwe, atari akagwi. Rero iyo ari iby'igihugu yononye aba yiyononeye. Nico gituma rero nohanura ntihagiye n'umwe acutse uwo mutima kuko abayononeye igihugu ciwe nyene. Kandi turizeye neza yuko abafise uwo mutima atari benshi baba bafise nabo nikoguma tubahanura uko nyene.
Francis Rohero umukandida yigenga aho yatoreye ku Musaga muri zone ya Muha mu ishuri rito rya Sokarte yifuza ko muri kazoza amatora adafatwa nk'intambara ahubwo Abarundi bakayitabira nk'umunsi mukuru.
Nkabaje wemba nshingiye ku kintu nyamukuru cuko amatora muri iki gihugu areka kuba ikintu cy'ubwoba. Mugabo kugubu amatora ku munsi mukuru abantu ntibasubire kugira ubwoba, umenga amatora aje kunyaga bamwe, aje guhezayo abandi. Jewe nkaba henshi nagiye nerekana ko amatora ari ikintu kije kuduhuza, hamwe umuntu wese azana akanyamuneza azatwenga agira ati ngiye gutora indongozi nziza, ngiye gutora umuntu azoshira imigambi imbere, izo nyubaka izo nkiteka nkwiriye. Rero n'abafite umujinya mu minsi yeze numva yuko umenga abantu bose berekana ko ibara ryogwa, ukumva umenga icyo bashira imbere ni gutukana, ni kwandagazanya. Icyo kinyereje nkaranagira nti nicyo ushaka kwerekana ko amatora n'umunsi mukuru.
Amatora ni uwa gatatu yabaye imbuga ngurukana bumenyi za WhatsApp, Facebook na Twitter zugaye mu Burundi. Francis Rohero amenyesha ko bikaba byakozwe ku neza y'Abarundi ata kibazo, ariko bikaba bimiranye n'ivyo asaba abijejwe kwisubirako.
Bishobora kuba bifite akamaro nk'uko bishobora kuba bifite ingaruka. Akamaro kabyo ni uko byadufasha twese gutuma tumana ko makuru, Abarundi bakamenya ibiriko nyabo. Ingaruka mbi ni igihe bamwe bayikoresha mu kugira ububi gito, mu guca abarisha bavuga ibitari byo. Icyo byose urumva niho navuze nti uri umurongozi mu gihe ciwe niwe afata cyo no kwita responsabilite akamenya ati ndabiretse kubera iki. Mu gihe yabayirigije kugira ngo agabanye urukurukuru, agabanye ububeshi, agabanye ibyo konona, niyo mushigikira. Mugabo mu gihe yabigira kugira ngo akwere ubwoba, ibaza ati baragumye ukuri ntashaka.
Aho yari ari mu Giheta, Evariste Ndayishimiye akaba yasabye abitoza n'Abarundi gushiraho intaho ishize.
Bahejeje gutora no kwitahira kubandanya ibikorwa, hanyuma tukarindira ababijejwe baharure, hanyuma batubwire ingene vyagenze. Kandi ikindi novuga ni uko umwe wese yovyakira kuko hani twaje muri sentara aho bakimanza kuko nta sentara nimwe irabaho nawe wicira urubanza novuga na barundi twese tutatora twakira ivyo abarundi bakoze na wewe ububirimwe kuko nico itumwe dashaka kuvyaka na wewe uburimwe
mwamenya ko aho Evariste yatoreye abasuruka ibihugu vya Nigeria na Tanzania mu Burundi bari bahishikiye Desire Hatungimana Kigali
agatongwa asumukandida mu gambwe CNL utavuga rumwe na leta yatoreye havuka muri commune Kiremba mu ntara ya Ngozi yavuze ko ibiva mu matora n'ibitamushimisha zo kwitura amasentare ashinzwe gutatura amatati y'amatora pia kaveni yonkuru adufite ibindi kuri inkuru
umukandida agatongwa asa aherekejwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'abandi bamwegereye mu mugambwe no mu bamucungerera ubuzima yatoreye ahitwa Iciri ni muri commune Kiremba intara ya Ngozi aho asanzwe avuka hari nk'isaha zine zirenga gato abamenyesha makuru batanguye kwankirwa n'abaserukiri mu Gwiseni ucungira amatora kwinjirana nawe kugira ngo bamufate amafoto n'amasanamu inyuma y'impari zamaze nk'iminota 10 gwasa yavu yavuga ko bitamujyoye kubona abamenyesha makuru babuzwa gutangaza ingene yatoye gutyo babona kwemeregwa gukora akazi kabo amaze gutora gwasa yahamagariye abanywanyi biwe n'abarundi muri rusangi kwihangana barindira ibiva mu matora Gwasa yavuze ko nibitabashimisha bazo kwitura amasentare ajeje gutatura amatati y'amatora nk'iyubahiriza ibwirizwa shingiro n'izindi
abaduserukira mu biro do vote atandukanye no kuva ba mandate batengerezwa gutahukana ivyegeranyo y'uko ibintu byagenze kumwe n'umwimbo kuko ivyo nivyo biheza bigafasha iyo umuntu afise amakenga canya kangonongono nivyo biheza bigafasha kugira ngo umuntu ashobore kwitura inzego zibijejwe kirabe ivyabaye hanyuma zigire icyo bishikirije nk'ingingo kugira ngo barenganure uwoba yumva yuko yarenganijwe kuko turumva yuko hari habafise intumbero zitameze neza bashaka yuko ibyo bipfuza ku mutima ariyo byohita aho kuraba ibyo abanyagihugu boba bavuze icyo tusaba rero nuko umuntu wese yobikora mu ntumbero nziza yukurondera yuko igihugu cyacu kiguma gitekanye
umunsi wose w'amatora nta internet yari hari gutuma tumana ko amakuru ku buhinga ngurukana bumenyi ntivyakunze agatogwa asayagiriza leta kuba yaciye imirongo ya internet kugira ngo ubusuma bw'amatora bukunde Wahoza twari Burundi Domisiano Ndayizeye aserukira runanikira Burundi nabo nyene yatoreye havuka imurago muri commune n'intara ya Kayanza ahejeje gutora Ndayizeye hamagariye umugwi ucungira amatora seni kwirinda ubusuma bw'amatora abarundi nabo bakizera ivya yavuyemwo
kugira ngo ngaruka y'amatora izogende neza bikenewe ko umugwi ujeje gutegura amatora seni ubyifatamo neza kugira ngo ibiharuro bizova mu bibe ibiharuro byerekana koko icyo abanyagihugu bashaka byiza no gukorera habona abasaba rero nshimitse yuko nk'abashinzwe gucungera amatora aba baserukira indani imigambi inyuranye ko babareka bagakurikira ibiharuro kandi bakabaha ibyemezo nk'uko bitegekanijwe n'amategeko hanyuma aho ntayishize twese tuyemeye
Nuko amakuru twaronsa bivuga amatora yaracungerewe n'igipolisi n'igisirikare mu gihugu cyose umuvugizi w'igipolisi avuga ko atangorane zikomeye zibonekeje gusa Pierre Nkurikiye avuga ko tunenge twotwo tutabuze
kumwira naho nyine hari imodoka zibiri zibonekeje zifite amakenga zifite intumbero yo kugomba kubungabanya umutekano hanyuma abajije umutekano basha barazihagarika bazihagaritse baragerageza kuzihagarika imwe irabasiga yindi barayifata basanga kuko yari umuntu yarasimbora yanyegeje mu ikapo biboneka neza ko bari bafite imbere gomba umutekano bwa kumuhira mu rutana hariho umunywanyi w'umugambwe CNR yaje gutora sida iwe yasanga nka makarata ane yo gutora kandi ashobora kuba ari ay'ukuri ubu rero yaciye afatwa kugira ngo amatohoza arandaye mabwaza aho yayakuye mu karere k'uburengero hariho abamandateri b'umugambwe CNR mu rugari aho batorera gita ku rusumo umwe yafatanywe afise urupapuro mwemerera kuza gucungera amatora rutari urwiwe ubundi muntu no mu quartier Swahili hanye ni Muyinga aho bica kuri Ecofocoranic gice cya gatatu hariho uwafashwe uwo muri umugambo nyine ariko aragerageza kugomba kubwira abantu abatora baje gutora ku mirongo
ntandorerezi mva makungu zigeze zibonekeza kiretse abaserukira ubuserukizi bw'ibihugu nka Tanzania, Kenya na Nigeria babonetse bacungera amatora atari hake. Amashyirahamwe yigenga akorera mu gihugu yoyo yabonetse acungera ayo matora. Ishyirahamwe mpuzamakungu Croix Rouge ritabara imbabare ryari ryakwiragije indobo n'amazi hirya no hino kugira ngo abaje gutora barinde gukaraba mu ntumbero yo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Amatora yabaye umunsi n'ay'umukuru w'igihugu arebashinga amateka n'ayabaje inama b'amakomine. Abashinga amateka bazoba ari 119 bamara ikiringo cy'imyaka 5 n'ay'umukuru w'igihugu azomara ku butegetsi ikiringo cy'imyaka 7. Bitekanire ko ibizova mu matora bitangura gutangazwa na Seni mu masaha 48 ari imbere. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Pierre Clavier. Ugiye kwatu iyi Tanzania yo kuva Barundi zazindutora zimwe mu buzizi z'Abarundi zahungiye muri Repubulika Demokratike ya Kongo z'imikambi ya Rusenga zifuza ko abo ihinduka kugira ngo abahunze bazobone uko banguka mu gihugu cy'u Burundi. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Desengabo yavugishije zimwe mu buzizi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Rusenga.
Niteze uko hagubihinduka kugira impunzi twebwe turi ngaha mu Rusenda dushobora gutaha. Icyo notera kamo nuko gusa kimwe Seni baba ntagira hihengamira kugira Abarundi turi mu kambi dutahe. Turifuza ko ubu ntiyo igihugu tugataha twava iwabo wa mahanga.
Kuri je iyo niteze ko amatora yenze neza bw'Abarundi bo mu nkambi ya Rusenda ko twogira ibintu tugahugura. Uko batwita impunzi ntabwo ari ikintu duhekije agaciro tunezerewe. Dusaba ko atora ukuri buhagarara amatora Seni ihagarara amatora y'amabivugwa ntihaga amaraso tukaraba ko twosubira kugira amavuko mu Burundi. Usabye kwitwa impunzi twamanitse ku mutwe dusabye Seni be magabo. Bose zihuri atora ntiye inta ashire uwasenwe. Arare magabo yitwe ko natwe Abarundi turi hanze.
Chakungu, ifu zio kwanza yu matura mida tani ya tsumba yandi yu ya bai ama uwa ya tuwese ala kugwabuchi mucho ama wala naniwe na wala rushidwe na wala gashirahi na hae ishidwe kugira umu prezida tuzo watu onse alabashe naso kusikibu kangatuko yuge imuunzi tukwa hungi mugihugu bitandu kanyi mbese chatu nye duhunga akawondera abantu bose kanana bajya abandi mu politike bajya abo mu societe civile bari duruhara muri troisième manda bivuze ntabwo zabitumye bikavaho bacakaganira kugira urugwe yahubiwe igihugu babashe kugane utaha. Mbese twaragiye twumva yuko abanyigwi igwana nyigwi igwana bakayondera bakicara hamwe kugira nayo babashe gutahuka mu gihugu kuko abana b'u Burundi kandi tugomba
hanze abantu turi hanze uraba mu mpunzi canke abagwanyi bari hanze turifuza ko matoyo baho bone ku muntu kwera ashobora kugarukira kuri abo bantu bose kugira ngo nabo babe mu maho tahe kandi bashike mu mutekano baro namaze.
Twari twifuza yuko amatora i Burundi yenda neza bakamukundi butunganya abantu bajeje ubutungane bakurikirana amatora kagenda neza wowe batotora wese zotsinda amatora abe nta kundi tumwemere atware. Icyo twasusa nuko yo dutwareza akabananya tedere yo cy'Burundi gwayuke mu Burundi akwiragira abashyirahamwe ndugutse mu Burundi hagati nati ari ukuntu amashyirahamwe yasinye bashyira udufaranga biteza imbere akazabasha kimwe n'abahe n'ibitungwa burure
inzu y'Umurundi yahungiye mu ikambi ya Rusenda muri Congo nta kintu kinini niteze kora amatora kubera ngize n'ubiyo numvirije amaradiyo bikora avugwa ndumva ko umugambwe uri gutegeze ari wati natunga n'umunsi utarahindura imvugo atamvugo ziza urakwisha nzije kumba iheruka kumva na vise asanga gusebera abatora mu kw'igihugu n'umvise atandukanye na nkururiye kuko nk'umuntu yamaze kuvuga yuko umugambwe wiwe ari umusozi utera atamuntu ashobora umusozi ushobora kumukira ukakwica nace mbona yuko bya bindi nyine 2015 eka n'imbere yaho ari bya bindi nyine nce ndabona yuko n'iyo Abarundi bo kwitonda bagatora uyivuza ashobora kuba mutangaza ari bwa rusuma akabimbora kuzobandanya gukora ibara abasenede bazobandanya gutegeza abandi bantu bose baravuga rumwe
bivanye nuko twavuye mu Burundi twanka gatorotezo mu gihe inzego vyoshika zigahinduka turashaka dusubira tugataha tukaje kwa igihugu cyacu. Ariko icyo ntahava mbesha cyo bigumye uko byari biri aho urumva ko ntahava dakwita mu mitoka ari ari kwicika bigahinduka turataha ko bigumukarira kuri simva umuntu yava kuvuga ko yota bo jewe nko bintu turumva inkuru nyine abasigaye batubwira turumva ko ari zigiye kugwasa ashobora kuba yotsinda bishitse bagatsinda tuzitashe ariko hagatsinda murage barasanzwe
Na chiza kini ni chukite guyemo kuko ubushi kwa matora alikarawari kwa abantu benshi kiri hanze y'igihugu basha ujamayo matora bahunze kumva umutekano wa ariho ndaka cyo ayo matora turumba ko atara bose kuko ariho abatari abayemo kandara barundi hariho abo tuzi ko abanyarwanda benshi bari hanze y'igihugu abiza kuba bari mu cyo nabwiye cyo matora biragwe rero kugira ngo abantu baze bakunda ibyo bya matora kugira benshi atari mayo mbo kandi kwa muri ko hari ma barurizi mbamfungwa bira gukyana amatora atemereye kuza kwigira amashuri agira ngo abe mu muco biyavuyemo bibonekane ko atamenyaga n'ubusuma burimo ibizavamo nta kinini kivuteze no kuko turabona ko hari bitangiye cyakoza kuza kugira amatora abemeye n'abandi bose
profile veras
twasuje bakunzwe banwanye ijwi rya Amerika dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatumva kubera iyo mpamvu turabasa kutugeza amafoto n'amashusho mubona aho utuye aho mukorera aho mwira naho ugenda natuzane ibitekerezo n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa Facebook Ewa Radio yacu cyangwa nimero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko gutera 1 2 4 4 1 9 3 1 Radio Amerika ni Radio yanyu
naho kigira kandemero ikorera mu gupfu mu gihe bamwe bundi buganye nacyo bavuze ko muri rusange icyo kwagwa mu mutekano paro tunenge twagiye turigaragaza postandi ku mana yigenga mu byanye n'ubutunzi ari mu bavanye n'ijwi rya Amerika akiva gutora umbiza uko yasanze bimeze kuri mikro ya bwenzi wacu Eddie Gwem
icyo gikorwa nagikore kandi hirya no hino hari nk'uruzanga muri dushikira harabari kuri n'abaguhaye inkuru batelefona ubambere hoho nabimeje kugikora aho nterere ngaha mu mfana ka Bujumbura ubwambi hoho nuko abantu bacitabiriye neza cyane ikintu kiboneka kandi bazindutse ubona yuko base ishaka ryo gutora icyo kintu cyagaragaye bajija anahariye ho kwashiye ndetse mbere hamwe nta muri Bujumbura hariko haraza umuntu umwe ku mabyumwamwe kirese nkaho nk'umuyendi numvise avuga ko harakira abantu benshi ukakira na buyendi na harira kumusanga harakira imirongo mugabo abo bantu abantu bashitabiriye ari benshi kandi benshi bazindutse urabona yuko ari amatora abarundi bitabiriye kabisa
kuba ubona ubwitabire buri ku rwego rwo hejuru cyane kuri wowe ibyo bivuze iki
yewe nibaza yuko wabarundi amaze gutangura bakamenya amatora icyo asigura bakamenya ko utoya bari karatora kaduza kiwe hanyuma urumva kubaravya ibihitiye mu gihugu bakaraba icyo bifuza bakaraba barabaze gutabara ku myaka bugizwe ryawe nibyo bari kuri aguha kaduza ikigihugu cyawe uko cyifuza niho rero tubona yuko ku muri n'amatora y'ibihumbi na cumi na gatanu n'amatora asatana natari yaragenze neza amatora y'ibihumbi kuko hari abatari barayitabiriye n'ay'ibihumbi na cumi muribuka yuko yabaye bamwe baravuga ko ibyo barayavamwo hanyuma aya yo mu y'ibyibashingiro urumva benshi ntibari kubara yakurikira kubera atakintu cyari ko kirahibwa babona batahura mugabo ubu urabona ko bavuga agiye kumura amatora twaheruka tubonamo abantu benshi yari nka 2005 nuvuga yuko rero ayo 2005 hamwe imigambi ari nka yose irimo ni nka yasubiriye kuba rero ubona ko imigambi yayitabiriye hama akavuga bati ubu rero turagiye gutura turabona imigambi yitabiriye kumbura abo twifuza turababonamwo tugiye gutora kandi twazi ko tugiye gutorera kazoza k'igihugu cyacu niko niyo nsiguro je nabihaye
Bwana Faustin Ndikumana uraho ngaho mu mujyi wa Bujumbura aho watoreye muri icyo gihugu indorerezi mpuzamahanga nyinshi ntago zashoboye kuza kwitabira igikorwa cyo kugenzura uko amatora agenda cyane cyane bitewe n'ibibazo by'indwara ya virusi ya corona yibasiye isi ariko nkawe umuntu ukurikirana hafi politike y'u Burundi wagezaho ngaho ku biro by'itora umwuka wari wifashute
hari hatuje hari abapolisi usanga abapolisi usanga abasirikare benshi icyo tubona nuko abajeje umutekano kabisa bari bahari barahari kabisa ukabona yuko nabo nyine baje gusekiriza ayo matora ibyaba usiva televiziyo manza twabyumvise si benshi ubona mugabo tugiye turumva hirya no hino urumva yuko n'utuntu tumwe tumwe tuba tugira tube tutameze neza aho wumva ko bajeje umutekano baca bahashika kiretse aho twigeze kumva yuko muzarumonge ni muyinga yageze kuba ahantu bagomba bamandatire ba senere bariko ngo araba ngo baba basohoye mabira mwamwe hanyuma no ngaha mugaga bakavuga ahantu umuntu yari karashaka guhindura abantu muri biro de vote mwije kumva yuko hari abajeje umutekano baciye bahashika bakabikosora kumbure hariho n'ibintu bivana na n'ingene umuntu utunganya amatora abantu bari karabyifatamo naho bari batubwiye ko hari abantu bari bashatse kuza ngo gutora bashaka kugaruka gutora nk'ubugira kabiri muri iyo za kinama mugabo biraca birafatwa hanyuma abajeje n'umutekano mbere baca barashwa bashatse abantu kuza baravuga bati urabe yuko atwawo bagira agaruke gutora ubugira kabiri ngo yisubirize uko hanyavuga yuko ibihuha yuko hari amakarata asanzaye mu bantu ngo yandi ngo bashobora kuza gukoresha gushyika abandi baratubwira kuri tele batubwira bati ikibaye habajeje umutekano bahashika urekumbure ikindi nacyo twagiye tubona nuko bavuga bati uheje gutora amubwira ngo ace agenda ntagume ngaho ntibize gutera intuze icyuka kibi abantu batangura gushwanira ku mabiro do vote kugira bize kuba mu ituze ubu rero igihambaye bavuga bati uko abagore baca basohoka bagaca bagenda igihambaye ni uko bamwe bita abamandateri b'imigambwe yose babwiriza kuza kuba bahari hanyuma amategeko akurikizwa kuko bavuga yuko abaharura si abatwara abo muri biro do vote si perezida n'abo muri mambere ba biro do vote ibiro by'itora hatora abantu badatorwa mu bantu pesike batatu ba nyuma cyangwa abari bo baratora ba nyuma icyo mbona gusa ni ukumabira mwamwe abantu mbona basa n'abagabanutse umuntu ari burakintu n'abo batatu ba nyuma batangura guharura ryari kuko abantu basa n'abazindutse ukabona umengo ariko haraza umwe ntawuzi rero ingene abo baza guharura yuko nihagira nka biro do vote usanga amasaha yo guharura ageze abantu basa n'abatakiza nicyo kibazo gusa ni umuntu ariko aribaza ati kumbure birava bigende gute mugabo ngira hari umwe ni bo bitunganya mu migango bakaba bazi yuko bongera babizi ko afite n'inyungu nyine ibibona igaragara mu manyamigambo ngira babitunganyije ku buryo hagira abantu baza kugenda ku munota wa nyuma ngira baze kuraba ingene abo bantu batogwa nibaza kuko icyo ko umugambi wose ngira wucisa ubwo utogisa mara ko kumbure mugabo igihe abo bamandatire bose bari mu mabiro baba ariko barakora bakaza kuruha kopi y'ibyavuye mu matora ndumva ko ata kibazo nshobora kuko nyimba umandatire w'umugambi wose ari ufise kopi iyo kuri bishake biro do vote urumva bose arashobora kumenya ibyo biba byavuye mu matora umwe wese ku ruhande rwiwe
hanyuma bwana Faustin Ndikumana ni nka ryari abarundi bashobora gutangira kumenya ibyavuye mu matora by'agateganyo
ubisanzwe mu Burundi birakunda kudahora binyaruka igishasha nuko kuri biro do vote bavuze ati internet zahagaze nta ushobora kuronka information bavuze ngo abantu binjira na matelefone ngo bagire icyo bafotora ngo bagire icyo bagire iki hanyuma urumva rero seni iza kubanza gucirindira yuko ayo majwi yagiye arava muri biro do vote imwe yuko yayishyikiriye amatangwa kutabaragira muri gusanga ibyo mu bisanzwe byahora bitangura kunyaruka kuko wasanga abamenyeshamakuru bariko barabivuga mbere bigaca bituma na seni yihuta gukora icyo gikorwa mu bisanzwe kenshi bukeye abantu baba batanguza baramenya ingene ibyo biri kugenda ku munsi wa mbere ukurikira mugaro sinzi ngira seni nayo ashobora gufasha iminsi ibiri atuma uko baravuze bati yuko abantu bazurindira icyo seni ivuze mugabo ndibaza yuko hamaze kuba habaye ayo makopi ku bamandateri bose ndibaza ko abamandateri bose nabo baba bariko barakorana mu migambi y'abagenda bavuga bati mwe mufise ibingana gute muri zone kanaka muri komine kanaka mu gihugu kanaka mu ntuze kanaka nibaza yuko umumandateri wese afise kopi igaragara neza ko ari batitahimutse ngo binyuranye nibaza yuko ubusimangira bwo gabanuka.
Hanyuma hakomeje kuvugwa impungenge z'uko seni cyangwa se abategura amatora baramutse batitwaye neza bishobora kuzakurura imvururu mu gihugu nyuma y'amatora, ariko nkuko watubwiye bavuze ko kugeza kuri uyu munota ibintu nubwo harimo duke duke tutagenda neza, ariko kuri wowe ubona ko ibintu byabaye mu mahoro n'ituze, hari icyizere ufite cyuko biza gukomeza kubonye hanyuma umuntu akaba yavuga ko amatora muri rusange yarangiye mu mahoro no mu ituze?
Nibaza ko burya amatora ikintu gihambaye cyane ni ibarura ry'amajwi, burya aha abantu bariko bari barundi bariko baravuga aho bahagaze umwe wese ku giti ciwe, bariko baravuga aho bahagaze, hanyuma ubu rero hari kugira igihe cy'ibarura. Icyo gihe rero cy'ibarura niho umuntu aza kubona ingene biza kuba byagenze, kuko mu ibarura nuko abo bamandate bose baba bahari bikaba ku mugaragaro, kandi ntagira umumandate avuga ati jewe siho ndi, hanyuma iyo kopi akaba yifise neza akavuga ati jewe ndafise kopi yo kuri biro de vote yose ingene byagenze. Urumva muri icyo gihe rero iyo bariyo ntango ya mbere mu gihe umwe wese afite kopi kandi baharuye ku mugaragaro atari karatega ubwoba atari karatega ubwoba. Icyo kintu kibaruye ingene biza kuba byagenze nicyo kiza kuba cyotangura guhumuriza, kuko abavuze bati hari abamandateri bamwe basohowe aha abandi baragira gute, iriko biharurwa na banaka ariko bihanura nabi ariko baragira gute barasohoye abantu, ibyo ni bikudakuzana muco hanyuma ikintu cyose gikwiye gucikora ni uko yayema rezilita ku mabiro de vote yose ahaba ari iyo tegeka guca amenyekana ayo makopi ayo seni bifise, ku buryo n'abamandateri bose bashobora kubona yuko izo kopi bafise seni bifise zisa n'izo abamandateri bafise, ntagire umuntu afata ngo umumandateri atwaye ikopi gusa agenda afata iyindi kopi ayikore acarugika mu iseni kumburiye itariyo, aho hose rero niho hari aho gucungira ivyo rero kumbure turaza kubira kudakaramira ku mugoroba ntibadakongera batinda interineti na n'ibi vya mawatsapu bakabyikora kugira abantu bahanahana inkuru bamenye ikiriko kiraba, ubundi umutsi wiri w'amatora uhagaze ngaho.
Foste Ndikumana, umuhanga wigenga mu bijyanye n'ubukungu mu gihugu cy'u Burundi, nagira ngo ngushimire cyane kuri ayo makuru n'isesengura udukoreye ku bijyanye n'amatora mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma no mu kanya gakurikira tushobora kuza kongera kukwakura kugira ngo utugezeho uko byifashe muri icyo gihugu cy'u Burundi. Ndagushimiye cyane kubwa kanya wa Radio Ijwi rya Amerika.
Yego murakoze, twagerageje kubatarabwira natwe inkuru hirya no hino biko biragenda.
Inshuti z'Ijwi rya Amerika, ni kuri iki kiganiro dusozeje ko amakuru yacu yo kuri isaha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi kuri mikoro ariko naje Fidel Nyonga, tubasezeye tubifuza mwese ibihe byiza kandi tubararikira kubandanya mudukurikirana ibiganiro byacu kuri radio ya Ijwi.